viticulture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe tunabaye kaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru Uburundi kugira buve mu bibazo by'ubutunzi ufise muri kino gihe nuko bwokorohereza abanyamitahe mu gutorera umutingorane y'igitoro bumaranye gihe hamwe no kuna amafaranga yovunjwa biciye mu muco ivyo n'ivyashikirijwe n'ubuserukizi bw'ububirigi mu Burundi bamwe mu banyagisagara cha Bujumbura barashima kubona hari ibikoresho bitabwa mu ducupa twa plastike birutse gushigwa mu bibanza bimwe bimwe by'igisagara aho ni mugebe n'utwo ducupa wasanga twandagaye hatari hake ariko ngo umwanda ubangamiye igisagara cha Bujumbura si utwo ducupa gusa ngo n'amazi mabaseswa mu nzuzi si yororo ibyo bikaba biri mu bishikirizo na bamwe mu bashinga amateka abo nyine baserukira abanyagihugu baratewe impungenge no kumwimba ibigori utabikwa neza bigatuma hari n'intete ziborera mu bubiko abo bashinga amateka basaba ko abarimyi bo kwigishwa ingene boza barabikwa mwimbu neza naye mu mpera z'aya makuru turabashikiriza inkuru yihariye iby'imico kama nk'uko byamwe iminsi yose ya gatanu umunsi tukavuga ku cyubahiro gihabwa ibendera y'igihugu mu gihe cy'intwaro ya none ibyo byose muja kubyumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Matiyabo na Yesu Junior Dironkeje Imana mu kanya mu yaramvuye
Radio Ingundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe ingingo iheruka gufatwa n'uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura iyo gushira ibikono bitabwa mu bisigarira by'ibikozwe mu mwanya hagati mu gisagara iraboneka ko yubahirijwe hamwe hamwe aho bagenzi bacu bagiye baraca basanze harunzwemwo cyane cyane ducupa dukozwe muri plastike tuba twavuyemo amazi n'imitobe abahegereye bagashima ko ubutwo ducupa tutandagaye mu bice bitandukanye ibyo biruko mu gihe hari ibindi bikono bihamaze hafi imyaka ine bitabwamo imyanda itandukanye ariko byononekaye ibyo nabyo abanyagisagara cha Bujumbura bagasaba ko byosanurwa Ahmed Mugisha yimenyereza hano kuri Radio Indundi Kirituyo
Bimwe mu bibanza twaciye ko biri muri ibyo bikoresho bisukwa ku ibyo bisigarira bikozwe mu bumwanya ni nko ku gituro cy'imiduga izija mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura hamwe n'ahazwi nko kuri kioske rouge aho hose biboneka ko hatabwamo ibigwiriyemo amacupa yavuyemo amazi n'imitobe hamwe n'ibipukuru abegereye ibyo bibanza barashima bavuga ko ibyo bisigarira byahora biba byandagaye hagati mu gisagara
ubu uye wahora usanga aye ba parking imodoka hari bicupacupa byinshi ubuye ntabyo usanga nyene babishyira mu mwateguye babishyira Jembera bashira ibicupa cupa kweri gusa byonyene.
Uko bavyegeranije bakoze neza. Bakare nkaha hose abajya bakumura wasanga bariko baravyegeranya. Uka nkubu bakoze nk'ibintu nk'ibi. Bakoze neza.
Babikoze gute?
Kuba baregeranije barakoze kino cuma cegeranya umwapfu.
Iruhande y'ivyo bikoresho hari n'ibikono bihamaze hafi imyaka ine bigenewe gutabwa mu yindi myanda itandukanye ariko ivyo byo biboneka ko byasambutse n'imyanda yahaboreye. Aho naho abo twahasanze basaba ko ivyo bikono byosanurwa bigakugwa mu buryo bukomeye.
Navyo nyene bo bikorera nk'uko bikorera akantu ka pubere nyene ko kubishyiramo bo bikora nk'ibi nyene nk'iki cuma basita kisa n'igikomeye kwe
ibyo bikoresho bitabwa mu isigarira by'ubumwanya bikaba byashizweho n'uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura nk'uko biboneka mu ikete ryatewe ku mukono na Jimmy Hatungimana akiramutswa ku wa 20 ku kwezi kwa gatandatu umwaka w'2025 muri iryo kete nyene hakaba hagabishwa uwohirahira gatamwe yindi myanda atari yakozwe mu bumwanya
Bamwe mu bashinga amateka ariko babona ko hakiri ikibazo cy'isuku n'isukura mu gisagara cha Bujumbura abatanga karorero k'amazi mabi yisuka mu nzuzi zica mu gisagara nyine aho umushikiranganji w'abantu ari umutumire mu nama ashinga amateka muri iyi ndwi yemeje ko ikibazo cy'isuku mu gisagara aricyo catumye kiza cyakorera kimaze imyaka itatu kidahera iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu yotamira tuzi
umushinga amateka agatogwasa asanga ikibazo cy'isuku n'isukura mu gisagara cha Bujumbura gisa n'icananiranye ahagwasa abona ko ico kibazo cananiranye kuko inzego za leta zisa n'izidakorana
murashaka gusanga hari ikibazo cha collaboration hagati y'ama ministere sektorie je maze iminsi mbonaga kuri Pont de la République sur le boulevard mwezi gisaho au niveau ya Pont de la République hari ya kuri ntahangwa uravye hepfo uri kurava mu Kamenge uja muri Ville urabona deso yize ki so de vere se dara Riviera icyo ni kibazo cha hygiene kibazo cha sanitaire mugabo kandi ni kibazo kica gitusha directement obuha kuko yicejwe reza infrastructure iyo niri mu bushikiranganje bw'iwanyu mugaba magara y'abantu ari mu bushikiranganje bw'iwanyu umuntu akibaza none mwivyo iyo biko biriswa muri murajya amazi agaca genda muri Tanganyika regidezo igaciya kwega igaciya duha tukaja kuyakoresha mu ngo responsibility cyanye ingorane byotegwa nayo mazi zobatswa ndi muze murakwakwanya mvuga ni kubavu wa mutori nyishu y'ivyo bibazo kuko amagara y'abantu ni kintu kiri très sensible on ne devrait même pas les inciter les moyens par rapport à pareille question
umushikiranganje w'amagara y'abantu ridwine baradahana ntabihakana akavuga ko kiza cakorera cananiranye gutuzwa mu gisagara ca Bujumbura kubera isuku rike riharangwa
kijanye na ningorane zijanye nibikorwa tuteza gukorana na yandi ma departement ministeriel nivyo nk'ikibazo cakorera burya nikihava kubera ingorane za management za senisima muri meri usanga amakanivu vyukuri yakira umwanda w'umu mamenage igacabisha muri Tanganyika kandi byateza kubanza guca muterere muri traitement des eaux
ariko aha baradahana yemeza ko leta yahawe imisi mike ngo ico kiza cakorera kizobe catujijwe mu gisagara
tumfashijwemo mu rwego rw'igihugu jejwe securite conseil national de securite hariho recommandation d'office yuko bitarenza amezi makeyi kiya kibazo kuteza kuba cyavuye mu nzira ivyo ni biri muri recommandation baduhaye tariki 8 z'ukwezi kwa gatanu kiye responsable ni twese ni leta leta yose cyo gituma tuteza kugikorera hamwe
ikiza cakorera kibaza imyaka 3 cugarije igisagara ca Bujumbura kubera isuku rike mu gihe hamaze gutanguza imigambi itari mike yo kugarukira isuku mu gisagara harimo wiswe zero deshe watangujwe mu kwa gatatu k'umwaka uheze n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'imisi ijana yo gusukura igisagara yatangujwe n'umukuru w'igihugu bwiwe mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze nyene
ibijanye n'itunganywa ry'imicafu mu Burundi biricarimo agahadze ari naco gituma ikigoye gutuza uwo n'umwihwezo wa inosabanirwa n'izigarongo ya sepe ishirahamwe ryitaho gukingira ibidukikije avuga ko ivyo bitumwa n'uko amategeko agenga iby'isuku adashigwa mu ngiro inosabanirwa n'inzigo ahamagarira inzego za leta ziragwa n'ikibazo c'isuku gufasha guhagararira ayo mategeko
ibijanye n'itunganywa ry'imicafu ngaha mu gihugu cy'u Burundi tuvuga yuko biracafise ntambamyi nk'uko kandi amategeko asanzwe arabico gisata asanzwe abitunganya aha rero twonamenyesha ko nk'ubu hariho itegeko nimero imwe akarongo gahagaze ubusa 11 ryo kwa 30 rusama umwaka wa 2018 isanzwe riraba iby'isuku n'igisukura mu Burundi kubijanye n'ibisagara turabona ko iyo micafu itaragera ku rugero itunganywa neza mu gisagara cha Bujumbura dusanga binyuranye n'ingingo y'umunani y'iryo tegeko aho bategekanya yuko imicafu iva mu nzu itegerezwa gutunganywa neza ingingo ya 18 ni nayo rero itomora neza ko yagomba gutunganywa uburyo iyo micafu itabwamwo ivyo rero uravye uko bikogwa uno munsi turabona ko haragahaze kenshi hashigwa ibi bikono mubona vya kiriyo micafu mugabo gasanga biruzura bikabura ibicare bituma bitosekaza rero amagara y'abantu ibidukikije muri rusangi kunabwira ko hatari hake muri iyo micafu tubona ko abantu bataragera kurugera aho bayita itandukanije igiheza mbere kigora n'igihe hoba hari uwo kwipfuza kuyihinguramo ibindi bintu kuko biheza bikamugora ico rero twe tubona nuko ababijejwe ko byofata iki kintu mu minwe na cyane cyane kwanza kuraba itegeko uko ryubatse hama hakajaho n'ingingo mperekeza aho caba ihimirizwa ry'abantu uburyo iki kijyanye isuku n'isukura kimaze kuba itegeko nuko atamuntu n'umwe abayemereye kurirenga
Radio Indundi Culture.
Aya makuru yacu muri mu makungu murashobora kuyumva kuri Indundi Culture akaburungu kome. Ubuserukizi bw'igihugu c'Ububirigi mu Burundi bubona ko bikigoye gukorera imigambi mu Burundi mu gihe itunganywa ryo kuvunja amafaranga rikirimo ingorane. Ivyo ambasaderi Michael Wima yabishikirije kuri uyu wa gatanu uhugurugwa indwi yahariwe ibijanye n'imigenderanire n'amakungu. Uwaserukira Ububirigi mu Burundi avuga ko umunyamitahe yobwirirwe kuronka ayaba yarakoresheje mu migambi yiwe. Ambasaderi Michael Wima aranegura kandi ko mu Burundi habandanya kwibonekeza ikena ry'igitoro ari nahabonera mu guhamagarira leta y'u Burundi korohereza abanyamitaye kugira Burundi buve mu bibazo by'ubutunzi bufise muri kino gihe. Na bamwe mu washinga amateka bavuga ko bafise amakenga y'ukungena umwimbo w'ibigori ubikwa, bagashikiriza ko bamwe mu barimyi batazi neza uburyo bwo gushingura neza umwimbo habanjwe gupompa umuti nuko uwo muti ukoreshwa. Mu gihe mu mwimbo w'agatasi habonetsemo ibigori byononekaye biratabwa, bagasaba ko leta yobifata mu ntoke. Yamara umushikiranganji mu byajejwe harimo uburimyi aratanga umuco n'ukungena umuti ukoreshwa. Claire yakankundiye.
Mugiye kufitari kicumi na zitandatu ruheshu umwaka, ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya umwimbu Anajesa cyatanguye isekeza ryo kugurira umwimbu w'ibigori abarimyi. Bamwe mu bashinga amateka yamara bavuga ko bafise amakenga ku kugena uwo mwimbu ubikwa, nk'uko bishikirizwa n'umushinga amateka Jean Shimirimana.
Hagiye ahantu usanga bijya bigori bimbuye, wari yashyizemo imiti imwe imwe byarabunzwe, ariko aridoga ujya muti bashyira mu bigori. Ufise ikiringo kingana gute kugira ibigori ntibyononekare? Tuzaje muyipibriya bafuko babigenjeje bagashyira mu muti.
Umushinga mateka Aline Inamuco we akagaruka ku kutamenya neza kwikoreshwa ry'imiti ipomwa mu bigori, ariko gusaba ko leta bifata mu minwe.
Barapompa hanyuma bakapfa kubikoresha bataravye na dosage, none ku iyo miti hari yo gupompa ijya mifuko, leta niyo bifata mu ntoki ikaba ari yo nyene ipompa kugira abantu baze babike mu mifuko barishe ko atangoranirimo.
Umushikiranganji mu byajejwe harimo uburimyi Prosper Dodico arasigura ikoreshwa neza ry'iyo miti.
Umuti uri rekomande kubika ibigori ni umuti witwa Actarum Super. Uwo muti umuntu awukoresheje neza awushyiramo ibigori vyumye, agaca afata umufuko urimo ibiro 50 agashyiramo kajya gashashe k'igarama 50. Hari ushobora kwihenda agafata umufuko akamemera agaca avanganya n'iminwe ngo arahejeje. Umuti mu bisanzwe ufata ibigori ugakora mu mufuko ukarunda kwihema, hamwe umuti ugasanza aza ko hejuru ugaca wongera ukavanganya gushika naho ku muti urutete bwose kwashikiriwe n'uwo muti ukabona kubika.
Dodico akagaruka no kukugena imifuko yo kubika uwo mwimbu ikora
icyo twita sake pigs. Ijya mifuko ntangaruka itera umuntu yakwije ibisabwa mu gutekera muri ijya mifuko nta n'umuti yakwiye gukoresha. Ni umufuko urimo amashashe abiri, no sisiteme yinge ni umufuko ukora ni uwo gufunga ijya shashe ubwa mbere ugasubira iya kabiri ugafunga gushika naho ubuza impemu kwinjira muri iyo mifuko. Muga utayifunze neza hakagira ahantu haca n'akayaga na gakeye ubukoko uca busubira kubaho bugaca bubyara bugaca burya za ntete.
Nao biruko mu mwimbu w'ibigori wegeranijwe n'ikigo Anajesa mu gatasi gaheze, ibiro 500 by'ibigori byarononekaye biratabwa na itoni 20 zononekaye buke buke zikaba zaciye zironswa ababigurira ibitungwa.
Kreli ya kankundi urakenuye impapuro z'umutsinda 500 mu bijanye n'ubutabazi bwa mbere n'izo muryango tabara imbabare wahaye kuri uyu wa gatano abanyeshuri 500 mu mashuri mato nayisumbuye yo mu makomine 3 y'intara ya Kayanza. Hakaba ari nyuma y'ibyigwa bari bamaze iminsi bahabwa kuri ubwo butabazi bw'ibanze. Daniel Butoyi umunyamabanga w'uwo muryango mu ntara ya Kayanza akamenyesha kwizo nyigisho mu mashuri zizofasha abazironkejwe mu guha ubutabazi bw'ibanze bagenzi babo mu gihe cyose byoshika bagahura n'amasanganya ayariyo yose imbere yo gushikanwa kwa muganga. Mu Kayanza iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jana Himana.
Izo nyigisho zijanye n'ubutabazi bwa mbere abo banyeshuri baheruka kuronswa zari ziri mu bigabane 10. Bimwe mu vyigwa bahawe tuvuga nk'ibijanye no gufasha umuntu yataye ubwenge, uwafashwe n'ibizunguzungu, uwumva amaraso mu zuru, uwarihishano, uwaturiwe n'umucanwa, uwakomeretse ariko aravirirana amaraso menshi n'ayandi masanganya. Daniel Butoyi umunyamabanga w'umuryango utabara imbabare mu ntara ya Kayanza yamenyesheje ko izo nyigisho mu mashuri zizofasha abazironkejwe mu guha ubutabazi bwa mbere bagenzi babo mu gihe cyose byoshika bagahura n'amasanganya ariyo yose imbere y'uko bashikanwa kwa muganga. Ku bwa Claver Hakizimana arongoye ishuri ryisumbuye rya Sekayanza ari naho icyo gikorwa cyo gutanga izo mpapuro cyatanguriye, akaba yashimye cyane akavuga ko izo nyigisho zigiye gufasha ku ishuri arongoye kuko amasanganya atandukanye yahora ashika bagaca banyarukana abana kwa muganga atabutabazi bw'ibanze bakorewe. Agasaba abazironkejwe kwigisha bagenzi bagenzi babo bigana kugira abo nabo baze barafasha mu gihe cyose cyihutirwa abo nabo baronkejwe izo mpapuro bakaba bashinje cyane izo nyigisho bakavuga ko bagiye kuza barafasha ku ishuri mu kuzishira mu ngiro cyo kimwe ni wabo mu kibano mukamenya ko izo mpapuro zabandanije gutangwa kuri wa gatanu nyene mu mashuri makomine atatu y'intara ya Kayanza ariyo Muruta Kayanza na Gatara aho uwo muryango wagenda urasigira ibikoresho byose byagenerwa mu butabazi bw'ibanze imigwi yose y'abanyeshuri bahawe izo nyigisho Daniel Butoyi akaba yamenyesheje ko inyigisho nk'izo zizobandanya gutangwa no ku yandi mashuri yose yo mu ntara ya Kayanza mu Kayanza Jean Himana kuri radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture inkuru y'umuco kama
amaze kuvyumva uno mwanya w'inkuru y'imico kama inkuru tubashikiriza iminsi yose ya gatano umunsi tukayaga kucubahiro gihabwa ibendera ry'igihugu mu gihe cy'intwaro ya none umuhinga mu by'imbere ya Kayiseri ya Sadiki asigura kwico kiriko kiragenda uko imyaka ijirahera kuko kubwiwe ico gihe ko cy'igihugu gisa n'igishingwa intwaro gusumba gushigwa mu karanga umwigisha wa kaminuza ariko ibavyita intambamye ikomeye mwiciswa y'imigambi y'iterambere inkuru ijanye n'imico kama y'uwo munsi twayiteguriwe na Norris Nduwimana
Icubahiro ku bendera ry'igihugu mu Burundi kija kiragabanuka muri rusange ku imyaka ijira hera ku bwo muhinga mu byabaye imbere ya Kayise nkuko twabibabwiye mu nkuru y'imico kama yaheruka bikabuko mu gihe muri Kayise kajyo gushika ubu yari isanzwe ari gihe kuca igihugu ibi Elisa Diki rero abyegeka ku bajejwe intwaro
mu myaka ya hera harabaye intwaro biseza akajyanisha imiryango iyo miryango yararyanye haragera igihe bumvikana intambara zirahagarara abashikiriye igihugu baca bashiraho intunganyo nshasha y'ingene iryo drapo ryokoresha yaciye bavuga bati ubu ntizosura kumanuka ku mugoroba ahubwo rizo kwa mari manitse kubera ubwa mbere abantu baje gukazi babanza guca kwidera po kurimba Burundi bwacu kugira berekane gukunda igihugu kacatonda ku kazi hari aho mu buzi bwa leta henshi cyane mbere ahubwo abantu batakiza no kurimba bwa Burundi bwacu
mbwiye cyane ne rero icubahiro cibendera mu gihugu gishobora kuba kiriko kibonekera mu ntunganyo y'igihugu kurusha mu miziro ariko kubwo umwigisha wa za kaminuza ava kwa kurenga imiziro
haca haba kurenga umuziro kuko idrapo riri mu karanga rikaba no muri yantunganyo muga ubu idrapo iri kibonekera mu ntunganyo mu miziro ntibonekerayo ivyuko abakoresha bama ariko biruka inyuma y'abakozi ngo bacere gucegwa ni cyaha gitoya ugeranije no kutubaha igihugu no kutubaha umurundi muri rusange rero kudatonda idrapo no kutubaha igihugu kutubaha gutwara kurenga imiziro y'abasokuru n'abasokuruza kubera akami k'umurundi niragi iryo ragi rero ntuba wagiyobashe
bitabaye uko Elisa Diki asanga gushikira iterambere rirama bishobora kuguma ari nk'indoto
iterambere ritagira amakaranga nirikunda idrapo nijyaguma mu rirabwa n'ibya politike gusa ibyo karanga bakashira ruhande ni yabindi byajyaterambere rama ridashoboka kuko abanyagihugu nazoshobora gutonda idrapo utonda idrapo bisigura kubaha igihugu kubaha igihugu rero kugira ubahe itegeko ubaha igihugu mu gutonda idrapo kuko iyo wumva watonze idrapo nusubira muhira ngo nje gucyeye
kubera rero intwaro n'intunganyo y'igihugu bihindagurika mu Burundi nkuko biba mu bindi bihugu uwo muhinga arasaba kwibendera rigumizwa kwishusho ry'akaranga kubera iki
idrapo tuyikure ko iki kintu cuko irabwa n'intwaro gusa idrapo ni umutima w'umurundi kuko n'umunyamahanga abonye idrapo abona umurundi nabone intwaro y'Iburundi kuko intwaro ni kintu kiri ngaho no munsi kundi mwaka uzosanga cyahindutse intunganyo y'igihugu yahinduka ari intunganyo y'amitwara ibayemo ahama tujya mu ntunganyo ya Repubulika uti mu ntunganyo ya demokarasi ariko karanga kamaho ibyo zokora byose intunganyo zo zizoza zitegerezwa kwisunga ku karanga ka zitisunza ku karanga nibikundi intwaro mwe mwumva politike ariko hari no kwitunganya muhira no kurima turarima mu gatwisunze imico na karanga no kwambara turambara mu gatwisunze imico na karanga
ariko rero hibisho ura kudashikwa ko vuba mu gihe imiziri iri mu karanga itorohereza intwaro ari mike yemegwa kwandikwa mu mabwirizwa y'ubucamanza ibituzo bigaruka ko mu nkuru y'imico kama izokurikira
Norris Nduwimana tugukengurukire kuri iyo nkuru ijanye n'imico kama wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi ku isaha 12 n'iminota 36 bagenzanje bafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Matiya abona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odiro Nkejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane